radio ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti zacu bakeye neza mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye muri uyu mwanya. Mu Burundi leta yakubye inshuro ebyiri amafaranga y'ingwate ku bashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Amwe mu mashyaka ariko ntiyishimiye iyo ngingo.
Uravye nyine abarundi babayeho no munsi mu bukene barimo kugira wegeranye miliyoni 100 n'amafaranga yo gukora kampanye abari bintegoye cyane. Cyo tugiye gukora rero nuko tugiye kujya hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama ashinga amateka n'anguza amateka kutazokwemeza iri tegeko ryo nyanga demokarasi.
Uyu ni Gabriel Banza Witonde, umukuru wa ADPR. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora y'umukuru w'igihugu aregereje. Naho ayo mu Misiri yo ararangira none. Muri Mali ubutumwa bw'amahoro bwa ONU ejo bwarangiye ku mugaragaro. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU muri Mali MINUSMA bwarangiye ku mugaragaro. Ni nyuma y'imyaka 10 zoherejwe muri icyo gihugu. Byatangajwe n'umuvugizi wazo uyu munsi ku wa mbere nk'uko byategetswe n'abayobozi ba gisirikare ba Mali. Umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze nubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira burundu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha, harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye. Abasirikare bayoboye Mali bafashe ubutegetsi mu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta basabye ko intumwa za ONU ziva mu gihugu nubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi ba Kiisilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza. Izo ngabo z'amahoro za ONU zoherejwe muri Mali mu mwaka wa 2013. Muri Zambia abatabazi batahuye imirambo y'abantu 11 baguye mu isenyuka ry'ibirombe bacukuragamo amabuye y'agaciro mu kwezi gushize. Oriane Tangishaka arabahiye inkuru.
Abo bantu bose bakorera mu bibanza byo kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butazwi n'amategeko nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, baguwe ko n'imisozi yasenyutse. Iryo tororokanizo rimenyesha kandi ko abantu bashika kuri 30 bakekwa kuba nabo nyene barahasize ubuzima. Umuntu umwe niwe amaze kurokoka, ariko abashika kuri 26 bararondegwa inyuma y'indwi zibiri iryo sanganya ribaye. Warokotse n'umugabo afise imyaka 49 yatabawe mu ndwi iheze. Ibiro bijejwe kwitaho ibikorwa byo gutabara mu bihe by'ibiza bijejwe kandi ibikorwa byo gutabara imbabare muri ico kibanza vyatangaje ko uwo mugabo yarokotse ariko aravugwa mu bitaro. Abajejwe gutabara bavuga ko batoye ibiziga bibiri vya mbere mu ndwi iheze, ibindi 9 vyatowe mu mpera z'iyindwi turangije. Abategetsi ba leta bavuga ko abakozi bimba ubutare bashika kuri 38 bashobora kuba baraguye mu isenyuka ry'imisozi hafi y'igisagara ca Chingola. Ivyo vyabaye muri ako karere karimwo ubutare bw'ubujumpu butukura, yamara n'ibiramenyekana igitigiri nyaco c'abahaguye.
Muri Afrika y'Epfo abakozi 100 bo mu bucukuzi bwa zahabu bari bamaze iminsi irenga 4 munsi y'ubutaka ejo batangiye kuzamuka imusozi. Isosiyete The Gold One ivuga ko abacukura mu birombe barenga 400 bari bafatiwe mu bisimu bya Springs mu burasirazuba bwa Johannesburg mu mugoroba wo kwa kane. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko aba bakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro batangiye kugaruka ku butaka mu matsinda mato mato mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Bamwe bashyize ibipfunsi hejuru ubwo banyuraga hafi y'uruzitiro rw'abashinzwe umutekano rwari hafi yahinjirirwa n'abajya mu birombe. Umukozi umwe muri iryo tsinda yabwiye AFP ko ibintu byari bimaze gukomera nyuma y'iminsi ibiribwa n'amazi bimaze gukendera. Itsinda rito ry'abakozi ryafashe bagenzi babo ho ingwate kuwa kane ribavuza gusohoka mu birombe. Abategetsi mu isosiyete Gold One bavuze ko igikorwa gishya cyo gufata abantu bugwate gifitanye isano n'ibikorwa byo kumva ibyabaye mbere byatumye abakozi bagera muri 50 birukanwa. Abakozi bo mu birombe barenga 500 bari bamaze iminsi igera muri 3 bagotewe munsi y'ubutaka muri iyo mine mu kwezi kwa 10 gushize ubwo urugaga rw'abakozi rwari rwananiwe kumvikana n'abayobozi. Mu Misiri uyu ni umunsi wa 3 kandi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yize indi manda izamugumisha ku butegetsi kugera mu mwaka 2030. Itora ry'iminsi 3 riraba mu gihe hari ibibazo by'ubukungu mu Misiri, igihugu kirimo miliyoni 105 z'abantu, aho hafi 1/3 cyabo babayeho mu bukene nk'uko imibare yatangajwe ibigaragaza. umuturage Karede Abdel Sadeke yagize ati
ndimo kuzi inshingano zanjye zo gutora nk'umuturage wa Misiri witaye ku gihugu cye mu kugifasha kudahungabana n'abanyamisiri bose imbere mu gihugu kugera ku byo bifuza mu iterambere.
Ibibazo bishingiye ku ikoreshwa nabi ry'ubukungu bw'igihugu ariko byanaturutse no ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona no ku ntambara ikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Ibi byose byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu cya Misiri muri rusange. Itora ryatwikiriwe n'igihu cyaturutse ku ntambara ya Israel na Hamas. Abanyamisiri hafi ya bose amaso bari bayahanze ntambara ku mipaka y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo no ku kaga abasivili b'abanyepalestina barimo mu ntara ya Gaza. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikiye no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'igihugu batanga, iyavana kuri miliyoni 50 iyashyira kuri miliyoni 100 y'amarundi. Eroje Wirika neza ukorera Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Inama shikanganje yo mu ndwi twaraye turangije yarize yongera iremeza zimwe mu minyanyiro zibwirizwa rigenga amatora mu Burundi. Imwe muri zo yerekeye amafaranga y'ingwati atangwa n'abitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ayo yashizwe ku miliyoni 100 avanywe ku miliyoni 30. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasomwe na Prosper Ntarwamiye yari umuvugizi wa leta imbere y'ugutorwa mu kibanza cy'ukurongora mu rwiseni gutegura amatora muri yondwi nyene, yavuze ko iyo nteguro yisunze izindi mpinduka zija anye nk'akarorero n'igabanuka ry'amakomine n'intara hamwe n'izindi mpinyanyuro zari zasabwe n'urwiseni. Ku banyepolitike bayiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, amafaranga y'ingwati yagwijwe n'inshuro zitatu zirenga, nayo ku bashinga amateka n'abakenguza amateka duzwa inshuro zine. Prosper Ntarwami:
kuduza ingwati ushaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikaja ku miliyoni 100, kuduza ingwati y'ushaka kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka ikaja ku miliyoni 2. Uduzi hada bitangishwa uwo wese ahungabanije amatora mu gukwiragiza inkuru zitarizo mu gutyoza canke ikindi cyose coza cyonona amatora.
Ariko bamwe mu bakuru b'imigambo yaravuga ko iyo ngingo ari agahotoro. Mbere Gabriel Banza witondewe umukuru wa FDR amenyesha atagiye umuntu wakwisubiza inyuma demokarasi mu Burundi.
Twatangaye cyane kuko aho ni mu gihe tariki 23 z'ukwezi kwa 10 ubushanyi bw'intwaro hagati bwatumye kimigambo kugira turabire hamwe integuro y'iryo tegeko. Twaratera ibitari bike kandi baravuga ati tuzobikorerako. Ureti bonye byavuye muri leta turabona neza yuko ari bisubiza inyuma demokarasi. Twaronse bigoranye kuko hatubamenyesha neza yuko atemigambo ntire kuri kuronka imfashanyo zivuye hanze y'igihugu. Ucamba yuko rero nko kuronka ibimba 200 bitoza abantu zo makomine karondera amafaranga y'abashinga amateka hama no kuronka imiliyoni 100 uko integuro yubatse ni isubiza inyuma demokarasi. Twaronse bigoranye
kubijanye n'abantu zo makomine. Leta isigura ko yadubugije ingwati kugira yirinde ko hari ngwiza murongozi yajamwo.
Gushira hamwe amatora atatu vyohinduka. Nivyo babigikenewe ko ukwiyamamaza bifata indwi zitatu. Integuro itegekanya indwi zibiri. Mu ntumbero yo gukinga kugira ngo ntihaze ubusimbira hamwe kwitoza mu baje nama ba komine gusaba ingwate 200,000.
Mugabe z'inama shikiranganje yemeje ikanasigura ntibinyura na gato banza witonde. Umukuru wa PDR avuga ko agiye gukorana n'abandi bakuru b'imigambwe kugira bagire urunani rw'intamenwa bajana kirego mu nama nshinga amateka kugira iryo tegeko rizibirwe.
Urabye nyine abarundi babayeho no munsi mu bukene barimo kugira bageranye miliyoni 100 n'amafaranga yo gukora kampanye abari ibintu bigoye cyane. Cyo tugiye gukora rero nuko tugiye kujya hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama nshinga amateka n'inkuza amateka kutazokwemeza iri tegeko riyo nyanga demokarasi. Twobunira kagoye kumbure n'umunsi abatwara uko bibaza yuko ariko harabuze abantu kuzokwita amatora niko bizotuma abantu batera bajamwe begerana bagakora urunani rushobora gutuma kumbure rutsinda umugambo uri ku butegetsi. Hakwibaza yuko rero ariko barabuze abantu gutora barabe n'abanyene yuko bidashobora kubagira ingaruka mbi.
Na urwamiye yanavuze ibindi bintu bishasha biri mu itegeko rigenga amatora birimo amakosa azofatwa nk'icyaha gihanwa n'ubutungane ubu.
Mu ntumbero yo gutuza inyifato zimwe zimwe zishobora guhungabanya amatora, integuro ishikiriza ko ibikurikira byofatwa nk'icyaha: gukwiragiza ubutumwa bushobora konona amatora canke gukabura ubugizi bwa nabi bufatiye ku matora hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi gushikiriza ibyavuye mu matora imbere y'abafitiye ububasha mu mabwirizwa yisungwa gushiramo irigenga ibimenyesha makuru mu Burundi gushiramo muri iribwirizwa inkingitomora ko amatora y'abakenguza amateka n'abashinga amateka abera mu ntara gutomora ko inani z'imigambwe zikogwa amatora bashaka kwitozamwo amaze guhamagagwa
Kunjuru ya mbere amatora yimirije mu Burundi azoba mu biringo bibiri bitandukanye mu gihe yabakenguza amateka n'abashinga amateka yahora bera umwaka umwe mbere bigasigana amezi make cyane na umukuru w'igihugu ubu wa ya president azoba mu 2027 imyaka ibiri nyuma yayo ya mbere Mundu guhetse na mashinga mateka na nkenguza mateka zemeje abantindwi bagize umurwi mushasha wo gutegura amatora seni abashinga mateka bamwe bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi biyonjoroye imigambwe yindi ya Tarisende FDD uri ku butegetsi yidoze ivuga ko itagishijwe inama mu igeno wajyaho abantu bagizwe n'abakenyezi babiri n'abagabo batanu ariko imenyesha ko atacho bitwaye yizeye kuzobazwa mu ishingwa ry'abaserukira seni mu ntara n'amakomine eka n'amashyira hamwe yo hagati mu gihugu afatwa n'akorera mu buhungiro nk'acuditse n'umugambwe uri ku butegetsi nico kimwe Eloje ulikaneza, juu ya Amerika.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, igihe cyo kwiyamamariza amatora ateganijwe ku itariki 20 y'ukwezi gishegaje cy'umweru. Abahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu baragera kuri 26. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na bamwe mu banyekongo ku buryo babona ibyo bikorwa byo kwiyamamaza. Aba ni Dr. Salomo baravuga uri mu gihugu cy'Ubusuwisi na Muheto Muhire uri Kinshasa.
Imaya by'amatora rero uko mwabivuze hari abakandida 26 ariko bamwe baje kwishyira inyuma ya Moise Katumbi barimo Anna Matata Mponyo barimo Delice Sanga barimo Sete Kikuni ndetse kamaze kugira abageze kuri 4 cyangwa 5 bishyize inyuma ya Moise Katumbi ubona yuko niwe ufite amahirwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ashobora guhangana na Tshisekedi akagira icyo bavanamo bo Tshisekedi nawe birazwi hashize igihe yari yarashyizeho Leader Sacre kuba muri 2021 irimo abagabo b'ibihangange benshi cyane kamere ariwe vice ministre w'ubukungu hakaba perezida wa Sena Professeur Modeste Batilukwebo harimo Jean Pierre Bemba mbese niyo mitwe navuga ikomeye cyane abandi ni abantu twita les opposants je dirais opportunistes badafite amahirwe ko hagira n'amajwi 2 cyangwa 3%
Dr. Salomo
barahari bashobora kunyanyagaza amajwi
Dr. Salomo baravuga icyo gikorwa cyo kwiyamamaza twarabonye abanyapolitiki baja mu seruko bwa Kongo ariko aho mu seruko bwa Kongo nyene imirwi itandukanye ikaba ibandanya gutana mu mitwe icyo gikorwa kiri cabaye kandi n'umutekano ari muke mu bivuga kwiki
Icyo tubivugaho ni uko kuriya kwiyamamaza muri iki gihe ntabwo bimeze neza cyane na busa na busa harimo ikintu cy'ivangura ry'amoko rikomeye cyane harimo n'ibikorwa navuga byo kwitwara nabi mu rwego rw'abakandida n'ababashyigikiye byo kugenda batukana byo kugenda basebanya no gutwerera abantu ibikorwa batarimo cyangwa ibitekerezo badafite ugasanga mbese aho kugira ngo bavuge programu y'ibyo bazakorera abaturage bari kugenda batukana basebanya yo gushaka guharabika isura y'abandi cyo bita mu cyongereza character assassination ugasanga aricyo kintu bari kugenda bashyira imbere cyane ibyo bikaba bibabaje cyane kubera ko umuturage mu by'ukuri ntacyo tureba bari kumubwira kigaragara nta n'icyo tuzi ko basezeranya byinshi bagakora bike ariko noneho birakabije nta n'icyo bari gusezeranya ahubwo bari kuza bari gutukana ubashije kumva ko batukana neza akaba ari we ubona yuko ashobora kuzatoroka ibyo birabaje cyane ikindi navuga giteye agahinda kandi rero kinateye ubwoba n'ibiganiro perezida Tshisekedi yavugiye Bukavu na Uvira byarimo amagambo akomeye cyane ibyo nabyo rero ndakeka tuzakora umwanya kubivugaho
ibyo turabigaruka ko
bimeze neza nta nubwo biduhaye umutekano uhagije ku buryo umuntu umva yuko dushobora kugira umutekano muri kariya kariyo magambo nk'ayo ngayo
ibyo byashikirijwe n'abategetsi bariko bariyamamaza turabigaruka ko ariko nagomba mbanze mpere ijambo Muhizi Muheto nawe nyine atubwire ukuntu yabona icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko cyabandanya
Dr. Baravuga n'abandi bose bari kunyumba ntabwo abantu bapfa mu gihugu cyacu bafite ibibazo bitandukanye ari abapfa batagira kivurira. Oya, dufite leta. Iyo bivuze ngo umuntu ugira ibyago ariko atayifite kivurira, ni umuntu ugira ibyago ariko adafite umurengezi, adafite n'umuvugira, adafite umwitayeho. Twebwe rero dufite igihugu kitwitayeho. Dufite ibibazo duterwa n'ibihugu by'amahanga, ariko dufite igihugu n'ubuyobozi, guverinoma yacu ibabajwe n'ibibazo biva mu gihugu cyacu n'abaturage bacu bapfa. Ntabwo rero ibyo jambo ntabwo rikwiye kumvikana neza ku bantu, ntabwo ryumvikana neza ku bantu. Ababivuga nyine barabivuga bitewe n'ibyo bishakira kuvuga, ariko ntabwo ari byo dufite igihugu cyitaye ku baturage. Ikibigaragaza ndahera wenda ku bijyanye n'amagambo baravuga, n'ubundi avuze yuko Perezida Felix Tshisekedi avuga amagambo, ntabwo amuvuze mu mazina ariko avuze ibyo yavugiye ibuvira, avuga yuko ari amagambo ngo akakaye ngo amagambo mabi. Nta amagambo mabi Perezida wacu Tshisekedi yari yavuze, nta na make. Avuga amagambo akomeye, ariko nta magambo akomeye ashobora kubaho ahwanye no kwica abantu ngo barimbuke.
Ariko hariho abavuga ko yagereranije abategetsi bamwe bamwe n'abandi bategetsi basize intwaro mbi. Ibyo mwebwe ntimwabyumvise?
Ibyo ngibyo ofete reka nze itasoma kuri ibyo ngibyo. Nkurikije ibyo Tshisekedi yavuze byose, nta jambo na rimwe rireba abaturage be ashinzwe ririmo. Avuga ibibazo ibihugu by'abanyamahanga biza guteza muri Congo, akabisobanura akavuga ko habayeho infiltration cyangwa se gucengera muri mu gisirikari cyacu cya FARDC. Ntawe utabizi, igisirikari cyacu kivanzemo abantu b'abanyamahanga, bigera igihe kicika intege n'abantu badafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo.
Dusubire mu Burundi. Abakora akazi ko kubaga ibitungwa muri zone Kanyosha ya komine Muha i Bujumbura barasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibagiro rya kijyambere. Baravuga ko bamaze imyaka igera kuri 40 babagira hasi. Inkuru ya Dijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ugeze muri ico kibanza cibagiro fata kibanza hajyo mu bumanuko bwa komine Muha wakigwa n'umunuko urusazi ruduma hamwe n'ibikona habiza muri ico kibanza gutoragura ibisigarira by'ibikoko bihabagirwa. Abakora uwo mwuga wo kubaga benshi bita bayangayanga bababazwa n'ingene bakorera uwo mwuga mu kibanza kitabereye.
Ibagiro rimaze imyaka irenga nka 40 kuva tukiri mu Kanyosha gushikaye batwimuriranga mu ruziba baratwubakira.
Iyo mugihe imvura dusanze ko turakora imirimo, hari n'igihe bisaba yuko tubanza tukarindira kubwira imvura ihite bivanye n'urushanga rusha ruhaboneka.
Aya macunira tushobora no kwandura izindi ndwara zitandukanye, urabona haranuka n'ibiki n'ahantu hameze ukunde kuntu.
Ushitse kuri iryo bagiro ibikorwa byo kubaga birangiye, umuntu yibaza nimba inyama z'inka, ingurube, imene n'intama zirongwa mu mazi y'uruzi Mugere. Ariko abakora uwo mwuga wo kubagira mu nkengera z'uruzi Mugere bavuga ko bakoresha amazi y'ibombo n'atagibonekeza muri ico kibanza. Alexandre Bazomora arongoye abayangayanga bakorera ku ibagiro ryo mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura.
Amazi sepfoma ya bombo yamugire dukoresha kubaga turabimenyereye, turafise ukuntu tubaga kuko twegiye umuntu wese bivana n'icyo yize. Twe twize akazi kacu na kudandaza inyama na kubaga inyama, tuzidandaza neza tukazibaga neza zifise isuku nta mucafu zako, ziguma zimeze neza nta kibazo na kimwe mu kubaga dufise.
Kubandanya babagira hasi ngo nta gaciro biha umwuga wabo wo kubaga no kudandaza inyama, bagasaba ko ibikorwa byo kububakira ibagiro rya kijambere byahagaze byorangizwa kugira baronke aho bakorera na rijya basanzwe batangishwa amakore n'amatagisi kuri buri gitungwa kibazwe.
Ayo macunira nyene boyubaka gahera cyane bakaraba ukuntu bovidura ibyo ndo byagiyemo kuko Tanganyika na Mugere byahuriye muri ayo macunira. Sinzi ko babihebye cyane ko bakibikurikirana.
Urabona aya macunira arariha meri barinjiza amafaranga kuko amahera ngaha arinjira muri leta, nimba arariya bakayatunganya bakayakora neza ku buryo umuntu ashobora gukora yatakibazo na kimwe.
Musitaneri wa komine Muha arazi neza ko abayangayanga bakorera kuri ayo macuniro atubakiye kandi babagira hasi ibagira uwo mutegetsi yitafata kibanza. Mu burengero bw'iryo bagiro rya Ruziba aho uruzi rwisuka mu kiyaga Tanganyika haboneka impome z'inyubako itarangiye kubakwa. Abakunzi b'ijwi rya Amerika babwiwe nabo bakora umwuga wo kubaga ko ari ibagiro rya kijambere bari bemerewe ariko ibikorwa byahagaze kumvo batazi. Devote Ndayisenga Mustaneri wa komine Muha nawe nyene avuga nkabo bayangayanga arabahumiriza akavuga ko nabo bafashanya mu bikorwa by'iterambere bariko bararaba uwariko yubaka iryo bagiro ibyamugoye kugira bikunde yubakwe rirangire.
Ayo macumiro ntarahera hariho wari yaronse isoko y'ukuyubaka mugabo ngira hari twamugoye gatoyi ure tugiye kubandanya tumubaza ikiriko kiramucereza gituma tabandanya ure tugiye kugira abo muri fonike kugira nabo badufashe kugira ngo uwo muntu ashobore guheza ayo macuniro.
Ibintu byifashe uko mu manuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura mu gihe mu buraruko bw'ico gisagara hoho hari bagiro giza rikoresha ubuhinga bwa kijambere mu kubaga ibitungwa aho benshi bita ku macuniro muri quartier Kigobe ya zone Gihosha muri commune Ntahangwa rikaba ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'1960.
Muri Tanzania mu ntara Kigoma ejo hashojwe ubukangurambaga bw'imisi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane mu bagore n'abakobwa. Gusa mu nkambi z'impunzi zandutana Nyarugusu ibibazo byo gufatwa ku ngufu no kurongorwa batarageza ku myaka ntibirakemuka. Ni inkuru ya James Jovin muri Tanzania.
Intara zitandukanye mu gihugu cya Tanzania zirimo gusoza ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu ntara ya Kigoma uwo muhango wabereye komine Gasuru icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Gusa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi zandutana Nyarugusu. Umwidogo ni mwinshi cyane cyane mu bakenyezi n'abigeme yuko bageramiwe n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu no kurongorwa tarakwiza imyaka.
Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku ngupfu, turafatwa ku ngupfu abenshi. Umugore ni wari umuryango kubera ariwe aguma yiruka rondera kiriya na kiriya.
Hariho ingorane zimwe zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe bamwe cyangwa abagore hari ha usanga bafashwe ku ngupfu, kandi mu gihe bafashwe ku ngupfu bakabakurikirana ababagiriye nabi bakabafunga. Mugabo muri ico gihe tugiye kuraba ucusanga inyuma y'ukwezi cyangwa ameza abiri gacusanga wakoze iryo bara yibereye muhira amagara gacusanga umukenyezi ariko arabaho umengo ntabwo idegembye afise gacusanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo munsi mukuru ntiwarukwiye no kubaho kubera ibyo bibazo nyene umuntu ahora navyo.
N'abagabo ku bwabo baremeza ko hafi iminsi yose abakenyezi bama bahohotewe ku mvo zitandukanye mu kibano. Ubu baregwe gutora abagore babiri imico n'akaranga ivanze no kudashira ahabona amabi bagenda barahura nayo ni bimwe mu bihambariye abakenyezi n'abegeme mu nkambi.
Guhohotera mu kibano tubona hariho uburegwe bwinshi mu bantu, ugasanga iyo umupapa yaborewe arajara kubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije ugasanga ni kibazo. Hanyuma hariho n'ikico kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu agiye kujya mu bagore babiri wawundi amuteye ibibazo. Ibintu nke n'ibyo mu kibano byo kuri usanga aricyo kihari kirekire cyane.
Ibitumwa ni imvo nyinshi zitandukanye ariko umuntu agerageje kudondagura zimwe na zimwe aha twovuga nk'imico n'akaranga usanga byivanzemo n'utuntu tumwe tumwe dushobora gutuma abantu basanga bariko barahohotera abandi na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ugasanga barahohoterwa cyane. Ariko kandi hariho biratumwa no ukutavuga umwigeme cyangwa umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene akabirihereza hiyo nyene nta ugasanga ntavuga agatinya ngo novuga ngo ho bibi novuga ho babiriya canke naho ugasanga bigatumwa kandi nuko abanyagihugu muri rusange usanga he nivyo bikogwa batabitera ivyatsi abantu bakabona ko naka ari karahohoterwa ariko ugasanga bihoreye nta nakimwe babivuga ko bakibona nk'umenga n'ibintu bisanzwe.
Uretse iyo minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina izo mpunzi isaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER n'andi mashyira hamwe yita ku mpunzi iminsi yose kurwanya ihohoterwa guharanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme no gutanga inyigisho zikwiye mu miryango mu ntumbero yo kurandurana n'imizi icyo kibazo. Ishyirahamwe Plan International igisatsa kijeje abakenyezi n'abigeme yemeza ko minsi yose ijyamajya akurikiranye ibibazo bigaramiye abakenyezi n'abigeme mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Yashyirahamwe yemeza ko buri mwaka itatura amatati hafi 245 hagati y'abubakanye, bigatuma umubano mwiza mu miryango. Gusa ntirirashobora gukemura icyo kibazo burundu. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovine, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'Amerika. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuse.
Put your